mwandanya kumviriza ijwi rya Amerika disamia na Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Ngara mutsinjuti bakunzi muzindukanye natwe kuri no wa mbere mu Burundi ijwi rya Amerika muyumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22 mu Rwanda turi kuri FM 104.3 no kuri FM 88.3 ya radio inshuti ya bose. Abanyu Uganda mu karere ka Kisoro namwe bwe muratwumva tankumanzi kuri FM 88.9 ya radio ijuri yobora. Ikaze makuru muri kano gatondo mbwe gushikirizwa na Joy Diane Ninahazo. Urundi busaba Urwanda ko rwotanga abantu bagirizwa guhungabanya umutekano n'ivyaha birimo kwica bayiruka guhungira muri ico gihugu.
Ubushikiranganji bugasaba ico gihugu cy'u Rwanda gushikiriza Burundi izo nkozi z'ikibi cafashe bitarinze guca mu zindi nzego nkuko no Burundi bora babikora giye cyose fata inkozi z'ikibi z'u Rwanda ugataka ku Burundi.
Uyu ni Pyankurikiye avugira ubushikiranganji bw'umutekano mu Burundi. Ku ruhande rw'u Rwanda bavuga ko abafashwe bazoshikirizwa urwego rurikiyemo inzego za gisirikare zo mu karere k'ibiyaga binini. Turabigaruka ko handi hato mu Rwanda kandi havugwa impinga ikiri ndende mu by'ubumwe n'ubwiyunge na cyane cyane mu miryango ikibera intambamye abana bashimanye badasangiye ubwoko. Ibi byose turabirambura mu kanya isasi. Imbere kuja ku Idoni do yayo makuru duciye ku masonga reka ariko mugenzi wacu Louise Bigirimana abanze tubwire ageze hirya nino ku isi. Mwaramutse Aloyi.
Mwaramutse Diane. Abaganga bariko barakurikirana Perezida wa Leta Zunze za Amerika Donald Trump bavuze ejo ku munsi w'Imana ko abandanya koroherwa uko babandanya bamuvura COVID-19. Bavuga kandi ko ashobora gutahuka kuri uyu munsi wa mbere. Mugwi w'abaganga bamukurikirana bavuga ko urugero rw'umwuka wiwe wa oxygene wigeze kugabanuka icyo zibiri kandi ko bisanzwe kuri buri mugwayi wa COVID. Umuganga wa Trump Sean Connery yavuze ko perezida yatwawe n'indege ku bitaro bya gisirikare bya Walter Reed ku munsi wa gatanu inyuma yaho atanguye kuremba aho umwuka wa oxygene wariko uragabanuka biteye ubwoba. Umutegetsi mukuru mu biro bya Presidence Mark Meadows yavuze ku munsi wa gatandatu ko amagara ya Trump yatumye abaganga bagira amakenga ariko ko yatoye imitende kandi ko hatigeze haba ubwoba ko atobasha gutwara igihugu. Mark Meadows yavuze ibyo mu gihe hari hatanguye kuvugwa ibihuha ku magara ya perezida bituma haba kutamenya amakuru atomoye nyakuri ku magara yiwe. Ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku mpunzi n'abimukira OIM rivuga ko abimukira 8 bafuye abandi 12 baraburirwa irengero inyuma yaho abari babatwaye babakuriye mu bwato ku nguvu hafi ya Djibouti. Umuvugizi wa OIM Yvonne Ndege yavuze icyo ku Imana ko abo bimukira bose bamuka muri Ethiopia bari basubiye mu ihembe rya Afrika. OIM ivuga ko byabaye inyuma yo kunanirwa gushika muri Arabia Saudite bavuye muri Yemen kubera imbibe zugawe kubera kiza cya COVID-19. Yvonne Ndege yavuze ko abari muri ubwo bwato bari 34 kandi ko bwari ko bwerekeza mu gisagara cya Obok cyo muri Djibouti aho ibihumbi by'abimukira b'Abanyafurika bo muri ako karere bama baca bariko baragerageza kwinjira mu kigobe cy'Abarabu. Ibiziga indwi by'abantu byaratowe mu ntara iri ku rubibe rw'Ubufaransa n'Ubutaliyano hafi y'igisagara cya Nice ejo ku munsi w'Imana. Abategetsi b'ibyo bihugu bibiri bavuze kuri uw'Imana ko ibyo byabaye nyuma yaho imvura nyinshi y'isegenya igwiriye ikabomora amazu n'amabarabara. Abajeje kuzimya imiriro b'Abafaransa bavuze ko abandi bantu 21 baburiwe irengero 8 muri bo bazwi nk'abagize ingaruka z'iyo mvura. Ishyirahamwe mpuzamakungu ritabara imbabare Croix Rouge ejo ku Imana ryari yamirije ibitero biba hagati y'ingabo za Armenia na Azerbaijan bafa intara ya Nagorno Karabakh mu kuvuga ko izo ntambara zica kubiri n'amategeko mpuzamakungu. Ubushikiranganji bwo kwivuna abansi bwa Azerbaijan bwavuze ko abasirikare ba Armenia bateye igisagara cya Ganja kibamwe abantu barenga 300,330. Mburengero ga Azerbaijan ruhande rumwe rwagiriza urundi ko rutera abanyagihugu. Umuyobozi wa Croix Rouge mu karere ka Buraya na Asia Martin Schwepp yavuze ko ivyo bitero bikoresha ibisasu biturika mu bisagara no mu bindi bice bibamwo abantu benshi. Abategetsi muri ibyo bihugu bibiri bavuga ko hafi abantu 250 barimo hafi abasivile 40 bamaze gufa kuva iyo mirwano itangura. Amashirahamwe atanga ifashanyo aridoga ko ivyo bisasu byasambuye amazu y'abanyagihugu ahandurwa mu majana hamwe n'izindi nyubakwa nk'amavuriro n'amashuri. Igihugu cya Kamerune ejo ku itariki ya 4 ukwezi kw'icumi niho cyakwiza umwaka gitunganije ibiganiro hagati y'abenegihugu byari bigamije gutorera umuti ikibazo cy'abavuga icyongereza biyonkoye ku gihugu. Uko kwiyonkora kwaciye gushyira igihugu mu ntambara imaze guhitana ubuzima bw'abantu hafi 3,000 muri iyo myaka 4. Abanyakamerune hamwe n'abantu bagiye muri ibyo biganiro bavuga ko gutana mu mutwe kwabandanije ku buryo ibice bitari bike by'intara zivugwamo icyongereza zitagira ubutegetsi. Ariko leta ibandanye ivuga ko ibyo biganiro byabaye ingirakamaro. Wahoze ari umushyiranganji wa mbere wa Kamerune Philemon Yang avuga ko imirwano yagabanutse ariko ko hakiri abagizi ba nabi bahungabanya umutekano batumbereye guca igihugu kubiri.
Aloise Bigirimana urakoze ku makuru yo hirya no hino ku isi uhejeje kudushikiriza. Inshuti bakunzi mukomeje kumva ijwi rya Amerika ndayibutse ko ivugire Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Amakuru yo mu biyaga bigari ni mukanya. Amakuru yo mu karere tuyahere mu gisata cy'umutekano aho Burundi busaba u Rwanda ko rwotanga abo bwita abagizi ba nabi bagirizwa guhungabanya umutekano no kwica abanyagihugu mu ntara ya Kayanza iri muri commune Kabarore mu nyuma bagahava bahungira mu Rwanda. Igisirikare cy'ico gihugu kiremera ko hari abarundi 19 bitwaje ibigwanisho cahagaritse mu ishamba rya Nyungwe bavuye mu Burundi, kikavuga ko cifuza kuzobaha ishami ry'igisirikare ricungera imbibe mu karere k'ibiyaga binini. Idonido na mugenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru ari Kigali mu Rwanda.
Igitero Burundi bavuga ko abagikoze bahungiye mu Rwanda ni cabaye ku itariki 25 z'ukwezi guheze kw'icenda ku mugoroba w'ijoro muri komine Kabarore intara ya Kayanza. Umuvugizi w'ubushikiranganji bw'umutekano Pierre Nkurikiye yaraye abibwiye itangazamakuru Igitega ku mugwa mukuru wa politike.
Kugatimbiri gw'imbogo umutumba Tondero muri komine ya Kabarore intara ya Kayanza akagwika abasuma bakitwaje ibigwanisho kaje kava ku gasozi cyitegererezo ku w'imbogo mu gihugu cy'u Rwanda karateye ku mihana ibiri aho kishe Serugo yitwa Bucumi Gregori w'imyaka 30 igihe cy'isaha 12:45. Abajije umutekano bamaze kugakurikirana ako kagwi kavuye gasubira iyo kaje kazananye mu Rwanda gatwaye n'impene 7 kibye muri iyo mihango.
Igisirikare cy'u Rwanda kiremera ko hari abarundi 19 bitwaje inkoho cafatiye mu ishamba rya Nyungwe mu karere ka Nyaruguru gahana rubibe na komine Kabarore yo mu Burundi. Iryo shamba rikiri mu Burundi ryitwa Ikibira ni naryo igipolisi cy'u Burundi kivuga ko abateye icyo gihugu bahungiyemo. Mu itangazo cashize ahabona igisirikare cy'u Rwanda kibicishije mu rwego rw'iperereza kivuga ko abo bantu cabafashe itariki 29 z'ukwezi guheze haheze iminsi ine gusa icyo gitero kibaye ku butaka bw'u Burundi. Iryo tangazo ijwi rya Amerika rifitiye kopi rimenyesha ko abo Barundi bafashwe biyemereye ko ari abagwanyi b'umuharugwanya leta y'u Burundi witwa Rede Tabara. Leta y'u Burundi yifuza ko u Rwanda rwogiha abo bantu maze bagakubitwa intaye mu gahanga.
Ubushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano busubiye gutera ivyatsi ubwo bubisha bugashima n'ingene babisabwe n'abajejwe umutekano bo mu Burundi abajejwe umutekano bo muri ako karere b'u Rwanda bahanahanye amakuru n'abo Burundi bigatuma izo nkozi z'ikibi zimenyekana aho ziri mu Rwanda zikongera zigafatwa aho zari zahungiye. Ubushikiranganji bugasaba ico gihugu c'u Rwanda gushikiriza u Burundi izo nkozi z'ikibi cafashe bitarinze guca mu zindi nzego nk'uko n'u Burundi buhora babikora igihe cyose fata inkozi z'ikibi z'u Rwanda gataka ku Burundi
yamari gisirikare cy'u Rwanda siko kibibona itangazo ryashyizwe ko umukono na General de Brigade Vincent Nyakarundi atwara urwego rw'iperereza rya gisirikare rivuga ko abantu bazoshikirizwa urwego ruhurikiyemo inzego za gisirikare zo mu karere k'ibiyaga binini mécanisme conjoint de vérification élargie de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs igisirikare cy'u Rwanda cyamenyesheje mu rwandiko ubwo rwego ko abo bantu bafashwe bari mu minwe yacu kandi ko ubwo rwego rw'akarere kose arirwo rubwirizwa kubakira rugakora amatohoza maze rugafata ingingo zikurikira bijanye sejya mbere ibisirikare by'ibi bihugu byagirizanya ko abantu bitwaje ibigwanisho baturutse mu gihugu kimwe bagatera ikindi cyane cyane mu bice biri ku mupaka kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu ibi byakurikiye icuka kibi muri politiki n'imigenderanire y'ibi bihugu mu mpera z'ukwezi k'umunani guheze inzego zijejwe iperereza mu bisirikare bigize ibyo bihugu bibiri u Rwanda n'u Burundi zarahuriye hamwe ku mupaka wa Gasenyi Nemba kugira ngo zitorere umuti uko kutumvikana n'igikorwa cyari gihagarariwe nk'umuhuza n'ubwo rwego ruhuza ibisirikare byo mu karere k'ibiyaga binini abo bategetsi mu gisirikare bavanye bumvikanye ku mutekano wo ku mipaka ugiye gucungerwa hamwe kandi ku izo nzego zizoje zirahanahana amakuru y'umutekano akwiye. Pierre Clavier Niyonkuru, Kigali, ku bw'Ijwi ry'Amerika.
Turabaramukije bakunzi namwe banyonyi b'Ijwi ry'Amerika. Ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva. Kubera iyo mvo, Ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi byumviro n'ibyifuzo mufite byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu cyangwa inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 4 4 1 9 3 1. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu. Ukwezi kwahariwe ibikorwa by'umwe n'ubwiyunge mu Rwanda kurakomeje. Komisiyo y'igihugu y'umwe n'ubwiyunge igaragaza ko mu bibangamiye ubwo bwiyunge muri bino bihe harimo ababyeyi bigisha abana inzango zifatiye ku moko bakababuza kubakana nabo babutabusangiye. Inkuru turaza mugenzi wacu Asumta Kabuyi ari Kigali mu Rwanda.
Buri mwaka tariki ya mbere z'ukwezi kwa cumi kugeza kuri 31 z'uko kwezi abanyarwanda bakora ibikorwa binyuranye bishimangira gahunda y'ubumwe n'ubwiyunge mbere y'icyorezo cya virusi ya corona. Komisiyo y'igihugu y'ubumwe n'ubwiyunge yamaraga uko kwezi mu bikorwa birimo kwigisha abaturage akamaro ko kubana neza, guhemba abantu n'imiryango bagaragaje umwihariko mu bikorwa bikangurira abandi kubana neza. Umunyamabanga nshingwabikorwa wa komisiyo y'igihugu y'ubumwe n'ubwiyunge Fidele Ndayisaba asobanura ko muri ibi bihe ibikorwa byinshi bihuza abantu byahagaze kubera COVID-19. Uyu muyobozi atangaza ko nubwo intambwe yo kubana neza mu Banyarwanda igenda iterwa, hari ingeso ababyeyi bagomba gucikaho mu burere bw'abana babo.
Tukaba dushishikariza ababyeyi mbere na mbere kubyirinda kuko ni uguhemukira abana. Icya kabiri, uretse kuba ari no kuba ababyeyi gito bashaka kuraga abana ibyabakomerekeje, ariko kandi ni no gukora ibyaha. Tukaba dushishikariza urubyiruko kubyanga, kutabyihanganira, kandi uwo bigaragaye aho bigaragaye yuko bakomeje kubangamirwa ku burenganzira bwabo bishingiye kwivangura bishingiye ku macakubiri ntibabihishije.
Ibibazo urubyiruko rwagiye rugaragariza imiryango imwe n'imwe ruhuriramo ibyinshi bishingiye ku kubuzwa uburenganzira n'ababyeyi ndetse n'imiryango yo guhitamo uwo bifuza kurushingana ngo nuko badahuje ubwoko. Bwana Jean Paul Ntwari, umuyobozi wungirije w'umuryango Prison Fellowship Rwanda, yasobanuye ibyiciro by'abana babagana.
Rero abana bakomoka ku bakoze ibyaha bya jenoside ndetse no ku barokotse jenoside bagiye bagira inzitizi nk'izo ngizo, bakamenya ku mashuri, bakamenyera mu bikorwa bitandukanye, bagira nk'umushinga wo kubana wo kuba ku rugo, ugasanga bagiriye inzitizi. Uruhande rumwe ati ntituzabutaha, ntituzabashyigikira, ariko mu by'ukuri abana mu by'ukuri bararengana. so twagiye twegera iyo miryango bitewe n'ibyo twagenaga tugezweho tukayigisha tukabereka mu byukuri isano barabana bafitanye ry'ubunyarwanda hari abagiye bafata nk'urubyiruko wenda rugafata umwanzuro rugakora ubukwe rugashyingiranwa imiryango yabatereranye bakagenda bakibanira bakavuga ati imiryango ni ibyabo ntabwo twe twabibayemo ariko bazatugarukira cyangwa se bazarurira.
Kugeza uyu muryango umaze guhuza imiryango igera kuri 70 yari yaranganye bitewe n'uko batifuzaga ko abana babo bashyingiranwa kuko babaga badahuje ubwoko. Ubuhamya ijwi rya Amerika ryahawe n'urubyiruko rwagiye rubana rudashyigikiwe n'imiryango bugaragaza ko hari bamwe mu babyeyi batarasobanukirwa n'umwe n'ubwiyunge.
Nakunze umukobwa kondoro umunyarwanda kazi mu batari babande twitabahijwe inyuma n'amateka hazamo ikintu gikomeye arambwira ati nubwo nkukunda ababyeyi ntibabyemera arambwira ati ariko nubwo nkukunda nkukunda rudashoboka kuko ababyeyi barankubye. Ubwo rero ni ibintu bigaragaza yuko urubyiruko rwacu rufite agahinda nta bwisanzure bw'imibanire n'abandi mu gushyingiranwa byabaho.
Ku bijyanye n'amoko umuryango w'umukobwa ntabwo bose babyumvagaho umukobwa ni umucikacumu yewe ndi muri bamwe bita ngo ntabahuka baramubwiraga ngo ntabwo bakemera ko anshaka ariko umukobwa we ntacyo byari bimutwaye ntacyo byamuhinduragaho yarankundaga pe yarankundaga nanjye mukunda mushiki wanjye uvutana we ubwo yigeze kumbwira ati iriya miryango uri gushakamo kubona batagushaka atarushya n'iki koko urabona uzubaka ukaguhira cyari isinzi.
Komisiyo y'Igihugu y'Ubumwe n'Ubwiyunge isaba buri munyarwanda kudahishira umuntu uwo ari we wese wagaragaweho n'amacakubiri.
Amategeko ateganya yuko gukurura amacakubiri n'ivangura ari ibyaha nk'uko nari nabivuze kandi ibyaha bikomeye bihabwa ibihano biremereye. Aha ngaha tukaba duhamagarira abantu igihe babonye ibikorwa bumvise imvugo zirimo amacakubiri zirimo ivangura kubigeza ku nzego z'ubugenzacyaha zibegereye kugira ngo bikorerwe iperereza.
Itegeko ryo mu mwaka w'2015 mu ngingo yaryo y'135 rivuga ko umuntu wese ukoze icyaha cy'ingengabitekerezo ya jenoside n'ibindi byaha bifitanye isano nayo ahanishwa igifungo kiri hagati y'imyaka 5 kugeza ku myaka 9 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda kuva ku 100,000 kugeza kuri 1,000,000 mu mafaranga y'u Rwanda. Urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha RIBU ruherutse gutangaza ko mu myaka 5 ishize hakozwe amadosiye asaga 2,300 y'abakurikiranyweho ibyaha bifitanye isano n'ingengabitekerezo ya jenoside ashyikirizwa ubushinjacyaha. Asumita Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali. Ijwi rya Amerika. Mu munsi umwe gusa uramenye amakuru ya Afurika kuri radiyo Ijwi rya Amerika buri munsi. Reba video y'umunota umwe ku Ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook ku Ijwi rya Amerika. Video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika ni ku rubuga rwa Facebook rw'Ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu.
Ubu naho akaba ari wa mwanya w'imikino na sport. Turahera mu Burundi, ahiganwa ry'umupira w'amaguru bakinira ku Musenyi Beach Soccer ryarayi ritanguye. Mu mupira w'amaguru, ihiganwa ry'u Burundi kandi ryasozereye indwi yaryo igira gatanu ejo kwa Mungu. Mugenzi wacu Desire Hatungimana yabiduteguriye.
Mu ntara ya Gitega, umugwi wa Musongati wanganije na Kayanza United gitsinda kimwe ku kindi. Uwo mugwi w'Igitega ubutakaje bwa mbere amanota imbere y'abakunzi bawo. Icegera cy'umenyereza w'uwo mugwi wa Musongati amenyesha ko ari bishika mu mupira w'amaguru ariko ko bagiye gukosora kugira bame banezereje abakunzi ba
kubona tunganije muhira niho wakiza mugabo byase muri football nuko nyaga nakunze uravye twa kinyurukino twabasumbije ibiharuro binini mugabo uno munsi chance nayo twaronse gutsinda mugabo muri football nuko urasaba kudomina ikanga ko utsinda nuko.
Ku kibuga nacyo citiriwe intwari mu gisagara cha Bujumbura umugo wa Bumamuru niho waronka amanota 3 ya mbere y'ihiganwa mu gutsinda mu gwe Polisi Rukinzo ibitsindo bibiri kuri kuri kimwe Gaspar Kajabuka amenyereza Bumamuru akaba yizera ko nayandi manota agiye kuboneka.
Twari tumaze iminsi dukinisha abakinyi batari bake, abakinyi 14 ariko no munsi gira mwabonye no kuri bande fushe abakinyi bari buzuye. Iyo mpamvu twatsinze nikine nicatumye kutsinda kubera twaronse umukinyi nka Rauru yaramaze iminsi zimache zose adakina kubera ibibazo byiwe na komite ariko ubu yanyijeje yuko azokina gushika duweze champion. Abakozi b'umugwi wa Bumamuru batube hasi twe turiko turakora turashari ku kivi ayandi manota tuzoyaronga n'izindi kitu nuko bwene bayarose.
Mu zindi nkino zabaye muri iryo higanwa ry'Uburundi mu mpira w'amaguru, Interstar yatsinze Aigle Noir ibitsindo bibiri kuri kimwe. Ibitsindo bibiri kuri kimwe kandi nivyo Burundi Sport Dynamique yatsinze Royal FC. Olympic Star itsinda Muzinga igitsindo kimwe ku busa. Bujumbura City itsinda Atletico Academy ibitsindo bitatu kuri kimwe, mu gihe Message Ngozi ku kibuga cyayo Ibuye yeretse Vitaloko ikibura byinshi mu kwitsinda ibitsindo bine kuri bibiri. Kugeza ubu umugwi wa Olympic Star wo mu ntara ya Muyinga uri mu kibanza cya mbere by'infata kibanza n'amanota 12 kuri 15. Higanwa naryo rya Beach Soccer kuri no wa gatandatu niho ryatangura mu gisata cy'abagabo. Mu nkino zuguru iryo higanwa Beach Boys yatsinze Barimex bitsinda 6 kuri 4, nayo Kanyosha Beach ikaba yatsinze Rezerite bigoranye cyane ku bitsinda 5 kuri 4. Mwamenya ko iryo higanwa riri mu imigwi 11, igisata cya Ligue 1 nacyo kikagira imigwi 10. Muri basketball mu higanwa ryitiriwe Intwari ryamara ikinwa mu kwezi kwa 10, ukwezi hagandaguwe Merkel Ndadaye na Gwagasore Rui, inkino z'igice cya 4 gishyiri cya nyuma zarangiye kuri no w'Imana. Muzinga yatsinze Rezipo ku manota 77 kuri 61. Dinamo yakuye muri iryo higanwa Mutanga United mu kuyitsinda ku manota 89 kuri 60. Nayo mugu w'Imbeya wo mu ntara ya Gitega ukaba watsinze Aigle Noir ku manota 86 kuri 61. Mu higanwa naryo rya handball mu gisagara cya Bujumbura ku ndwi igiri ya 4, Brothers Team yatsinze Intwari ku bitsinda 34 kuri 28. Rumuri yirahira Friends ku bitsinda 39 kuri 26. Nayo Rukinzo ikaba yatsinze Galaxy ibitsinda 31 kuri 24. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Desire Hatungimana, reka mugenzi wawe Jean-Claude Munyandinda agukorere mu ngata kuyavugwa mu gisata cya sport mu Rwanda.
Nyuma yuko Ministeri ya Sport mu Rwanda itanze uburenganzira bwo gusubukura imyitozo n'amarushanwa, amakipe amwe n'amwe yatangiye imyiteguro yo guseruka mu mikino itandukanye. Ku ikubitiro, ikipe y'umupira w'amaguru y'abasirikare b'u Rwanda APRFC ejo bundi kwa gatandatu yatangiye imyitozo kuri Stade Amahoro i Remera. Nyuma y'iyo myitozo ihita yerekeza mu mwiherero i Shyorongi. Kuwa kabiri cy'umweru gishize, abakinnyi, abatoza ndetse n'abandi bakozi b'iyi kipe bakorewe ibizamini byo kubapima virusi ya corona. APRFC irimo kwitegura guhagararira u Rwanda mu irushanwa ryo guhatanira igikombe cya Afurika ku makipe yabaye ya mbere iwayo, kuko ariyo yatwaye igikombe cya shampiyona uyu mwaka, nubwo iyi shampiyona yahagaze itarangiye kubera icyorezo cya virusi ya corona. Mu ikipe ya AS Kigali nabo intero ni imwe, abakinnyi bagomba kwinjira mu mwiherero uyu munsi kwa mbere kugira ngo bashobore kwitoza bafite umutima umwe bitegura kuzaseruka mu irushanwa ryo guhatanira igikombe cy'impuzamashyirahamwe y'umupira w'amaguru muri Afurika. Nibyo bisobanurwa n'umunyamabanga w'iyi kipe y'umujyi wa Kigali, Francis Gasana.
Dufite gahunda twebwe yo kwikinisha kwa gatanu, noneho kwa mbere tugatangira imyitozo kugira ngo dusigane n'ibyo dusigaranye. Twebwe mu cyifuzo cyacu ariyo option ya mbere ni uko hamwe cy'uko twabisabwe na minisiteri cyangwa se na federasiyo, ahubwo twebwe kuri twe nibyo bidufasha, kuko abakinnyi bamaze igihe kinini badakina, ntabwo ari byiza ko kubarekura ngo bajye bataha. Byaba byiza iyo bari hamwe babana basangira bari kumwe, biroroha kugarura fomu ndetse na fitness. Twebwe rero option number one ni uko bazaba bari hamwe.
Akomeza avuga ko nta mpungenge zirebana n'amikoro ikipe ya AS Kigali ifite.
Icyo cyo turagishoboye, birumvikana, ntabwo ibyo twifuza byose siko tuba tubishoboye. Hari igihe tuba twifuza ibirenze ibyo ngibyo, ariko ubushobozi bukaba imbogamizi. Ariko icyo ngicyo cyo twakiganiriyeho ko ari iyo option number one tugomba gukora, icyo cyo tuzagikora turagishoboye, hanyuma twitegure kugira ngo, kuko kubareka bakagenda nubwo ari byo bihendutse bakajya bataha, ariko ntabwo ari byo biduha umusaruro twifuza mu gihe gitoya dufite.
Tunyarukiye mu mukino wo gusiganwa ku magare. Amatariki isiganwa mpuzamahanga rizenguruka igihugu Tour du Rwanda ry'umwaka w'2021 rizaberaho yamaze kumenyekana. Iri siganwa rizatangira ku itariki ya 21 y'ukwezi kwa kabiri umwaka utaha, risozwe ku itariki ya 28 y'uko kwezi kwa kabiri. Ishyirahamwe ry'umukino wo gusiganwa ku magare mu Rwanda Ferwasi rivuga ko abakinnyi b'u Rwanda bagiye kwitegura iri siganwa. Ikigaragara ni uko imyiteguro itazoroha, kuko hari hashize amezi atandatu nta siganwa na rimwe ritegurwa mu Rwanda kubera icyorezo cy'indwara ya virusi ya corona ari nacyo cyatumye urwego rw'abakinnyi b'abanyarwanda rusubira hasi. Ikimenyimenyi nuko umukinnyi Samuel Mugisha usanzwe ari umwe mu bakomeye u Rwanda rugenderaho aherutse kwitwara nabi muri championnat y'isi yo gusiganwa ku magare yabereye imora mu Butaliyani akava mu isiganwa ritarangiye. Yari Claude Munyandinda I Kigali.
Iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherere ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuva iza inzwi gushika iza inzwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Nino ngaha dusozere amakuru twari tubafitiye muri kano kanya. Dushimire abagize uruhara rwose ngo ategurwe yongere abashikire. Kuri mikro mari kumwe na Joe Diane ni nahazwe na yabateguriye nongera ndayabashikiriza. Amajwi yacu akaba yekeranijwe na Fastil Gebehu. Twemye ku izina rya bagenzi bacu tubike banuye tubifuriza kubandanya muranirwa mu byo murimo byose, twongera tubifuriza kugira indwi nziza naho ubutaha. Radio Ijwi ry'Amerika irabashikiriza ivyumviro ku ngingo zitandukanye. Iri ni jambo ry'intanga marara ibashikiriza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Igihugu cya Amerika cyamye ari igihugu gifasha ibindi mu bijyanye n'amagara y'abantu ku isi. Iyi mfashanyo iva ku makori atangwa n'Abanyamerika bizera ko igihugu cyabo kizoyakoresha mu buryo bubereye. Yamara umuvugizi w'ubushikiranganji bwa Amerika bujejwe imigenderanire n'amahanga Morgan Utragus avuga ko OMS itayakoresheje mu buryo bubereye na cyane cyane mu kugwanya ikiza cya corona nk'uko babikoze mu bindi biza mu myaka yaheze. Avuga kandi ko OMS itabashije kunagura uburyo ikora mu kwerekana ubwigenge bwayo budashimika ku mfashanyo iva ku gihugu cy'Ubushinwa. Ivyo nivyo vyatumye Amerika itangaza kwihagaritse imfashanyo yayo muri iryo shirahamwe guhera ku itariki zitandatu z'ukwezi kw'indwi uyu mwaka. Yamara imfashanyo ya Amerika mu gisata c'amagara y'abantu iracakomeye mu mugambi wa Leta ihari wo kurondera uburyo bwo kwagura ubuhinga bwayo muri ico gisata cane cane kijanye no gutanga imfashanyo zihuta. Kuva mu mwaka wa 2021 Leta ya Amerika yaratanze imfashanyo y'amadolari imiliyaridi 142 yo kugwanya no kwirinda umugera wa sida, malaria, igituntu, Ebola n'izindi ndwara zikomeye zandukira. Umushinga w'ibikorwa mu biro vya Amerika bijejwe iterambere ku isi USAID muganga Alma Golden avuga ko nimiburiburi Amerika itanga imiliyaridi 10 z'imfashanyo ku mwaka mu magara y'abantu ku isi kandi kwa ayo mafaranga agiye kongerezwa inshuro zibiri kubera ikiza cya corona. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziriyemeje gufasha kugira ngo ingingo zayo zo kuva muri iryo shirahamwe rijejwe amagara y'abantu ku isi OMS ntizizogire ingaruka mbi kuri bantaho nikora. Muganga Golden avuga ati Amerika ni igihugu cya mbere ku isi mu kwitaho amagara y'abantu mu buryo butandukanye kandi yariyemeje kubandanya igira umutima wo gufasha abantu ku isi yose.
Iyo yari ijambo ry'intanga marara ribashikiriza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Thank you.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.